Ganes.
Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda, mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu shorano, kudukurikira kuri Facebook na YouTube, kuri radio yacu no ku kibanza cacu c'amakuru wezi tatu wa kaburungu radio yacu vewa kaburungu koma. Mwiliwe neza nchuti mwese namwe bakunzi radio Ijwi rya Amerika, muri kumwe na Frederick Nkurikije. Ikaze mwese mu kiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Mu kiganiro mu saga cy'umunsi tugiye kuvuga hanini ku karanga ku Burundi, imico na politiki byaranze kahise, eka turavuga no muri gihe tugezemo, eka twabwire tuvuge no kuri kazoza cy'igihugu cy'u Burundi. Turagaruka ku bihe byaranze u Burundi muri kahise, aho abarundi bose babonana nk'abavandimwe, abamugabo umwe, aho indyane z'amoko n'imitumba byari umuziro. Turavuga kandi ku kuntu indyane zadutse abonse rimwe bagacanamwo bakarangwa n'ubwicanyi butagira izina hamwe n'ikumirana. Abakurambere baraza kusangira ivyiyumviro numwe mu rwaruka mu ntumbero yo kuraba ukuntu abarundi bosubira gusengera ku mugozi umwe, maze n'igihugu kikaja cafata inzira iterambere irama. Mu kiganiro cy'umunsi turi kumwe na Generose Nzogera, akaba ari mu ntara ya Muyinga, akaba kandi ari mu bakurambere. Mwiriwe neza Generose Nzogera.
Mwiriwe.
Murakomeye ngaho Muyinga?
Yego turakomeye, imvura gusa ntiyari nyinshi.
Ariko ndizeye ko itonona ibintu, imirima n'ibindi.
Yego.
Turi kumwe kandi na Sylvestre Ndibanje, akaba ari mu bakurambere, wewe ari mu ntara ya Kirundo. Mwiriwe neza Sylvestre Ndibanje.
Mwiriwe.
Murakomeye ngaho mu Kirundi?
Yego turakigira uhoraho.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Dismas Ndinkabandi, akaba ari mu ntara Ngozi. Dismas Ndinkabandi ni umwe mu rwaruka rw'u Burundi. Muriwe neza Dismas Ndinkabandi.
Mahoro.
Muraho, murakomeye?
Yego turashima.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tutarinze kubatesha akanya dutanguriye ku mufasoni Generose Nzogera. Mwihweje ukuntu abarundi bari babanye muri rusange mu kihweza n'ibibazo by'indyane byagiye biraba mu Burundi ku bwanyu, ivyageze nabi n'ibihe mufasoni Generose Nzogera?
Yego kera ibintu byari byiza cyane, kera nkivuka nkiri umwana byari byiza cyane, nta wandya wangura, twarabana neza abahutu n'abatutsi, tugasabana abageni. Mugabo ubu byarahindutse, sinzi ibyo ari byo, ababihinduye mugabo ntabo bamenya bari bo. Mugabo twabonye yuko ibintu byahindutse koko, kandi kera twanywana kabisi n'agahinyiye. Ndibuka yuko data na mama kera barakundana ubwoko bwose, ndetse n'umutware wacu wa mbere yari umututsi, twebwe twari abahutu. Mugabo yashikiye iwacu uramufata neza, nawe ari umutwara aradufata neza, ntawamenye ubwoko bwiwe mbere. Twarabana neza mu rufasoni.
Ibintu byatanguye guhinduka ryari?
Baduha n'umugeni data, umuramukazanje simututsikana kandi nubu turakundana nubaradukunda igihe hahinduka akatugitanye ntawamukozeko yagumye akingiwe ndahutu nta ari bo twebwe yajemo uko ntitwabona iby'abahutu n'abatutsi
generoza
twumva ibintu byo kwicana mu 2022
ibintu byata
baratangaye kandi twamenye burya
generoza nzogera ku bwawe ibintu byatangwe guhinduka ryari
byatangwe guhinduka mu 2022 kuko niho nari ntangwe kubona yuko ibintu byatangwe kuko niho natangura nikubaka nayo kera urabona aho bica umuganwa rwa gasore ntitwategere igituma bishe umwana w'umwami ntitwabitegereye twagiye kubitegera hanyuma batugiyemo bakatwigisha ibyo ari byo
none ku bwanyu madame generose nzogera ivyo byatewe n'urwanko mu banyagihugu badasangiye ubwoko cyangwa ibyavuye ku mvo za politiki
bari basangiye ubwoko nk'abishe rwa gasore bari basangiye ubwoko n'abatutsi bamwishe hari umuhutu yamwishe aho muganwa karori yapfa bamwica ntibaciye batangura kwica n'abahutu 72 ibyo nibyo tuzi twarabyumva twarabyiboneye byinshi
ku bwanyu rero indyane ziva kuri politiki ntiziva ku moko
politiki yavuye ku moko kandi bateranijwe n'abazungu b'ababiri
reka n'umushyanahe Silvestre ndibanje nawe nyine ari mu bakurambere atubwire ukuntu abona ibintu ubu indyane za politike zagiye ziraba mu Burundi reka indyane z'amoko n'iz'imitumba kera muducire ku mayange mucaruka byari bimeze gute
jewe ntaruka nagutse mu 1995 urumva uno munsi ndakwinze imyaka 60 ibyo ntabonye nabyo narabyumvise ariko nagomba kukumeze yuko jewe mbona ko ibijyane zaba mu Burundi zavuye cyane cyane ku bintu bya politiki uhereye ku 1992 cyane cyane aho baganaga urubuganuro rw'igihugu rwa gasore uko yarahize kuvuga uwo mudamu uwo mupfasoni yagandaguwe n'abahutu yagandaguwe n'abatutsi bo nyine ubwabo wumva bari barapfuye bya politiki bapfa ibyicaro bapfa gutwara aho rero ntibaze yuko bihereye ngaho ikaza n'72 ikaza 88 ikaza 93 byafashije intera byinshi ubundi byaciye bifata intera yo mu moko byaciye intera mu moko mugabo naho byaca mu moko bivuga yuko turemeza kandi yuko byari imbo za politiki kuko bapfa ubutegetsi rero niko ndabibona
ego munshanahe Silvestre ndibanje mwihweje ubwicanyi bwagiye baba nk'uko mwabivuze mu bihe bitandukanye mukaraba no muri iki gihe n'ukuntu abarundi basa n'abariko barahinyura ko ikibazo cy'amoko ari citwazo reka ibibazo nyakuri ari bya politike muribaza ko abarundi baza kwikubita agashi bagakubitiza agatima mbembero bakabona ko izo ndyane zose ataco zivuze atari kubasubiza inyuma murafite akizero ko ivyo biriko birashika canke izo tera birashika
ndemeze yuko biriko birashika ndabyaranatanguye mbere kuko ikibazo cy'amoko kiriko kirahava buhoro buhoro kiriko kirahava buhoro buhoro kuko umuzo wa demokarasi umuzo w'intwaro rusange basigaye bajya ku butegetsi biciye mu matora bikungimba biriko biranze kw'amoko yose usanga aserukiwe mu ntwaro usanga aserukiwe mu ntwara mbesi usanga aserukiwe mu bajejwe umutekano usanga aserukiwe ugasanga biriko biranze kuko nuvuga yuko kitakiraho ugasanga bamwe bakumira abahandi icyo gihe byatumye bamwe bakumira abandi ugasanga igihugu nicy'abantu bamwe igihugu nicy'ubwoko bumwe ariko muri umunzo w'intwaro rusange muri umunzo wa demokarasi rero ndabona yuko ibintu biriko birahinduka kuko ubutegetsi abantu baburonga biciye mu matora
mushyanahe dismas ndi nk'abandi mwebwe mu rwaruka byinshi mubyo abo turi ku mpiyano batubiye abakurambere ni ibintu mwagiye mwumva buhoro buhoro mbere ya mwebwe izo ndyane nkuko mwaronse n'akanya ko kuzumva no kuzibona mubona ku bwanyu izo ndyane zifatiye ku ki ni kumoko canke ni kuri politiki
jewe mugwaruka ndaze injyane mvange cyo twaje ko zavuye ko nkuko bagiye babivuga injyane umwanya munini zari injyane za politiki politiki dushingiye ku moko ariko nkuko umuntu agiye abyiga cyangwa akaraba icyo izo njyane zifatiye ku moko twaba zaravuye ko ubwa mbere ni uko abo twari kwitwa nk'imboneza z'u Burundi bakora ku nyungu za bansezankunge abo twari kwitwa nk'abaje kudukoroniza abazungu niko babivuga bagaca ku mboneza z'igihugu bakabateranya bamaze kubateranya bagacabona yuko boganirwa ibyo ubuyobozi babikishije mu ngimba
nihweje ukuntu ibintu byifashe muri iki gihe mushyanahe Dismas nk'abandi murafite icyizere kugwaruka rushobora gufata intumbero itandukanye n'ibyo abanyapolitike cyane cyane sinavuga ko ari abakurambere abanyapolitike babanjirije inzira bari bafashe kuryanisha abarundi nk'uko mubivuze murafite icyizere ko urwaruka ruzofata inzira itandukanye rugafata akarorero k'abategetsi rukaja no ku mu nzira y'abakurambere bari bafatanye mu nda
ego ndiko ndaraba aho intumbero y'ubutegetsi bw'igihugu bugeze ndavize icyizere cyane rwose yuko urwaruka rugiye gufatana mu nda tugasubira kubana neza nk'uko byari biri imbere y'umuzo w'abazungu aho kera abato abakuze bose bayoboka umwami atakuryara atanjyane zari zihari ibyo nkagira umwizero mfatiye kuva aho ubuyobozi bushingiye kuri demokarasi bugiye burabaho aho kuva mu 2005 nk'akarorero tubona yuko bitewe n'abenegihugu bashoboye kumara ibiringo byabo kuri manda ya mbere bakamarana manda kuva 2010 waje kugera na 2015 kugera na n'ubu akaba ari ubutegetsi bwatewe n'abenegihugu nk'uko Silvestre yagiye kubivuga tukabona yuko ubutegetsi bwahora bwiziziwe n'akagwi kamwe k'abantu ndetse ubutegetsi benshi bitirira ubw'akarere kamwe uba ari ubutegetsi buhurikiyemwo bose ubwoko bwose haba mu gisirikare hakaba mu gipolisi haba muri leta abatwa abahutu n'abatutsi bose ubuya ubutegetsi buragabanganywa ndetse n'ugwaruka rimwe na rimwe baragwibuka mu igabangana ry'ubutegetsi
ndi nk'abandi Dismas nk'uko bigaragaje mu bihe bitandukanye urwaruka hari igihe bavuga ko rwakoreshwa n'abanyapolitike ku mpande zose akamamotera urwaruka kugira ngo ntiruje nyabahururu rwame rwita ku nyungu z'igihugu eka n'iz'abarundi bose ni nkize impano mwaha urwaruka ni nkize
nk'uko mubivuze urwaruka mu njyana zose zagiye ziba mu gihugu rwagiye ari urwa mbere mu gukoreshwa amabi yose yagiye ako aba dufatiye mu bihe bitandukanye nk'2003 aho twasanga hariho imigwi y'abitwa abasandesheke hakabaho abitwa lesikago berezi hakabaho lesandefeti ibyo byose aho bose bakaba bakoreshwa mu guhohotera abandi agatekazina muntu ukundi gwaruka cyangwa kabo batavuga badasangiye ibyiyumviro bya politiki oya rero jeico nosaba ugwaruka ni uko ihuze ubwiza ineza y'igihugu iri mu minwe yacu bakunda gutwitwa Burundi bw'ejo nk'ugwaruka ariko jono sinova ko turi Burundi bw'ejo ahubwo nova ko turi Burundi bw'ubu ndetse tukava ko turi na Burundi bw'ejo tumaze kuba turi Burundi bw'ubu tukaba na Burundi bw'ejo twofata yuko ugwaruka ahubwo nobambwira ko twoja hamwe tukihangira imirimo tukumva ko twofatana mu nda tugakwegana amaboko aho umwe atarashika akereka uwundi kuntu yohagera kabandanya iterambere
ry'igihugu kubaka igihugu cyacu madame generose nzogera ikintu canke ibintu mwubwira abakiri bato kugira ngo bazigame ikababungabunge imico yaranze Burundi y'ubumwe kuva kera ibintu mwoba kira ku mayangere nk'ibihe byotuma abarundi eka badasubira gucana mu kumvuza politike canke z'ubwoko canke inta
cyewe uje kuri baruka ico mbamana ruhanura ruhanura yuko ukora ibintu babanje kuraba kure abanje kuraba ibyo bariko barakora yuko hari aho bizobashikana heza erega imbere ni heza umugani wa nyakwigendera mukuru w'igihugu twahorana mbere ni heza ntibarabe ko mbere ari heza bakore bataza barumviriza ibyabo banyepolitike babi babosha nibareke kubikurikira ibyo by'abanyepolitike babi nibakore biyumvira ati turiko turakorera igihugu turiko turubaka igihugu cyacu gitere imbere gisubire kimere neza igahambere twari tumeze neza twari twakora dufatanye mu nda ntitwabona ibyo bintu by'amoko mbere jyewe namenye yuko ndi umuhutu maze amashuri makuru hariho n'abandi twigana bo mu bundi bwoko ambwira ati ewe sinari nzi ko ndi umututsi barakuranye nyine nk'abavandimwe nk'abavukana yagiye gututituka kubera abo banyepolitike bagiye kudushyiramo iby'amoko niho rero nirwaruka babuka baza bararushyiramo ibyo bintu by'amoko bakaza kurwanya abo badasangiye ubwoko cyanye bakaja kurwanya kandi abanyepolitike nyine nibo babibashyiramo bakaja kurwanya abo badasangiye ivyiyumviro abo badasangiye imigambwe si byose twarabyumviriza twebwe turabakera tukabona n'urudubi rukuru nawe nibagerageze kwikuramo ibyo bintu bagerageze kutumviriza basesaguyose n'ukuri bakore bafatanye mu nda erega niho bazotera imbere niho na bimwe twavugana mu nama by'ubushomeri byose ntibizoba bikiriho nibakore nk'abikorera bareke kumviriza ibintu bitajyanye n'ibyo bariko baratumbera bakore bazi yuko aribo bariko barikorera bareke kumviriza ubuntu bw'ubusaku bareke kujya mu bintu byo kudakora bishinga kwishinga marigara ayo marigara ni mabi nayo nyine
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu no ku kibanza c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu kome ikiganiro muri sanga kirabandanya abatumire ni Generose Nzogera akabari umukurambere aba mu ntara ya Muyinga turi kumwe kandi na Sylvestre ndi banje akabari umukurambere nawe nyine ari mu ntara ya Kirundo turi kumwe kandi na Dismas ndi nk'abandi wewe ari mu Rwaruka akabari mu ntara ya Ngozi ikiganiro muri sanga kirabandanya namwe mushyira nka Sylvestre ndibanje namwe muri mu bakurambere agace mucira ugaruka cyangwa abakiri bato kubijyanye n'imico yaranga Burundi imico aho abarundi bari bafatanye mu nda atandya neza moko eka imitumba na politike agace mucira ni nkaka
murakoze jewe n'umbirize byo kongera kugira ngo anurwa rukararuri rurakura uruhu ese n'uruhanura nuko bohindura ingendo bagahindura imyifato icyo twokwita mu gifaransa changement de mentalité ntibagume baraba ibya kahise ahubwo barabe ibya kagonza barabe ikindi nokwita mu gifaransa vision iyerekwa barabe imbere bareke kuraba inyuma bamaze guhindura mentalité bamaze guhindura imyifato bakamaze guhindura ingendo bakagendera mu makanda y'abakoze neza atari abakoze nabi kuko waba baturabira akarorero hariyo abanyepolitiki bakoze nabi n'abandi bakoze neza bagendeye mu makanda y'abakoze neza byoba ari byiza cyane gusumba ariko rero byibaho nashaka gushimikira cyane nda uko guhindura ingendo guhindura ibyiyumviro guhindura inyifato changement de mentalité kugira ngo bajye hamwe bakorere hamwe bakinubana bongere kandi babone imbere bagire kerekwa icyo twita vision nkuko bari benje kubivuga mu kayi babone ko imbere ari heza atari aho tuvuye muri icyo gihe iyo turabona yuko bakurikije izo mpano mbegeje kubaha ndabona yuko igihugu kizotera imbere yoba stable muramba bari yakongera gukoresha amajambo menshi y'igifaransa amaze kuba stabilite bazotera imbere babone yuko bari mu gihugu cyababyaye kandi bagikunze bongene bagikorere gitere imbere
yamwe Dismas ndi nk'abandi mu minsi iheze mwaronsa akaryo ko kusangira ijambo n'abakurambere icigwa mwahakuye n'ikihe ikintu cyo tuma urwaruka rwama mu nzira yo gukunda igihugu guteza imbere igihugu no kwiteza imbere reka no guteza imbere abarundi muri rusange ibyigwa mwahakuye muri ayo manama reka n'izo nganda mwagize n'abakurambere ni ibi
n'izo nganda mu ruganda rwa ruka kwabereye ngaha mu ntara ya Ngozi muganda twajyanye n'abakurambere bari kwadutabikanyiriza kahise kakure na kahise kahagufi baratubwiye yuko badutandukanyiriza ibyagiye biba mirongo itandatu na rimwe itandatu na gatanu bitandukanye indwi na kabiri indwi n'umunani nani n'umunani icyenda na gatatu niho hagarutse impanuro z'uko tutokugwaruka koje hamwe tukaza turava ku marigara tukirinda abanyepolitike badusuka mu bya politike ku nyungu zabo tukaja hamwe yangi tukitunganiriza ibikorwa by'iterambere tukirinda kuja ku marigara kuko ariho bigira kunywa ibiyaburamutwe bituma abanyepolitike baharanira inyungu zabo badaharanira inyungu z'iterambere ry'igihugu n'iza twebwe rwaruka kandi bakunda kuba badusanga baduhamagarira kandi kujya hamwe mu cyo bita amakoperative kugira kaba kajya keza yuko twokwegana mu maboko abafite uburyo buke n'abafite uburyo bwinshi baronke n'uko na leta ihari ubu ishobora kudufashiriza hamwe turi hamwe ibyo biri muri bimwe twashoboye gukura mu nyigisho twahawe n'abakurambere bari badukuriye atakaburi muizo nyigisho
ego be madame Generose nzogera mwavuze urwaruka mwavuze ukuntu urwaruka rwo kwigenza kugira ngo ntirujane nyabahururu nashaka ariko ndabaze ko igihe muvuze ko urwaruka rukoreshwa n'abanyapolitike bo ku mpande zose ikintu kamuko kumotera abanyapolitike ku byerekeye urwagwabo mu kuntu urwaruka rwigenza ko ntakahe
twebwe ibyo twoterera mu byerekeye abanyepolitike bashobora guhubya urwaruka nibagerageze bihanure n'ukuri ibyo twahitiyemo byaratubabaje imitima yacu irashya n'ukuri twabishyira ku mundani tukabona ibintu bigoye cyane urabona guhubya umwana akiri muto ugwaruka ukagwereka inzira itariyo nawe atabakweretse inzira mbi simbona yuko uko gukoresha gucyo abo banyepolitiki bakoresha ugaruka gucyo mbere barakwiye guhamya kuko baba ariko barica Burundi ari mu Burundi bwetu baba ariko barabwica kuko nabo uko babona abanyepolitiki bariko barabagirira babahubya babateranya n'abarundi gukora gucya koriki naho bariko barababwira gukora nabi ukuvaruka nago ruzokora ruzarugisha abana babo nk'uko niyagaruke rero bagarukana agatima mpembero barekeye kuza barayobya urwaruka bagwereka inzira ikari no kurinda bibasabye ndabibasabye kugira ngo turuhuke twibereho mu mahoro dukore mu mahoro leta mbyeyi leta ngozi yatubona mugabo umwe wese akore nihombera azoba akuye n'ibyo bintu by'agashomeri agashomera ariko gasuzuguro ariko kwisuzuguza no kutiyemera nuko dukore dukorere ku mugozi umwe abanyepolitike rero nibagarura agatima nibasubire kugaruka bareke kuza bararuhenda ibyo mpanuye abanyepolitike kuko murabyo nimwe bega bariho n'ibintu by'inyegete gusa bariho abo batarava mu butiki rero nk'ibyo nibabveyo ariko kuza barahenda urwaruka rwacu rega nibo turiko turasiga hano ku isi aho twagiye nk'ubu ndi muri pasi yo ndimo kwigira ariko ngende nsiga Uburundi mbona Uburundi bwejo buriko buraduga urwaruka ruko rurakora neza niho nzopfa neza nkapfa n'inzira ntego ndasize ndasize umwana ndasize abana b'Uburundi
egome umushigana he Silvestre ndibanje hari makuru akunda gutangazwa eka ibirego bishikirizwa bivuga ko mu ndyane zose zagiye ziranga Burundi eka zabaye mu myaka iheze no mu myaka iheruka zavuye hanini ku ruhara abanyapolitike bagize cyane cyane mu gutanya impanuro mbi kurwaruka akamwoteranya politike no ku mpande zose muri rusange nakahe mushigana he Silvestre ndibanje
ngo patrigwa ni songojo ngo nduje gutera isaka mu gutera igihugu kandi bazi ko igihugu nakinye na kari cyana bazi ko igihugu gifungirwe mu kubasora kuri cumu none rero abo banyepolitiki ni bazi uko akamuno batera kuba kudasora abana babo abuzukuru babo baberete babacishe inzira itariyo ntibabereke inzira nziza ijyana ku mahoro kandi ijyana ku iterambere rirama bareke kuza arabahenda babemerera ibyo batazoshora murakoze
mushenaye dismasa ndi nk'abandi navuze ko urwaruka ruhendwa ariko kugira ngo urwaruka ruce ubwenge ntiruhendwe ikibanza c'indero n'inyigisho coba iki
ziko twaraba nk'uko mwabivuze n'impande zose kandi dukunze kubivuga urwaruka kenshi rukurikira abanyepolitike akenshi biba biterwa benshi babitwaza ko ari ubukene baba n'ingo z'ubukene baba barimwo no kuba urwaruka kenshi ata kazi baba bafise gashobora gatuma kabafatira babura umwanya wo kuja mu marigara aho abanyepolitike bashobora kuba babasanga mu buryo bworoshye kandi ugaruka hariho nuko baba bataba bafite inyigisho zo kuba bakundishwa igihugu
so biri mu bintu bishobora kuba bituma abanyepolitiki babaronka mu buryo bworoshye no kwakoresha ubungu bwabo kuko akenshi rimwe na rimwe batabahendesha babahendesha ibyo babaha
muribaza nk'igukora byabaje mbere muribaza ko mu gihe ugaruka nka rwose go kwinjijukira amashuri kaminuza ekarura karangiza rukaja n'amashuri y'inyuma ya kaminuza isanzwe muribaza ko byofasha ugaruka kugira ngo ntirusire guhendwa n'abanyapolitiki
ego tetije agenda gifite cyane gose kuko nta muntu gutwara abantu bashobora kuba bohendwa mu buryo bworoshye na abantu baba batabake ku ntebe y'ishuri batababona inyungu z'igihugu bashobora kuba barindiriye cyangwa iz'igihugu cyabafashije ko abake ku ntebe y'ishuri benshi baraha agaciro imitahe leta iba yarabatanze ko mu kugira bakurikirane izo nyigisho ku mashuri kandi ahenshi baba baragiye baronka n'inyigisho zitandukanye bijyanye no gukundisha igihugu.
Tugarutse kuri mwebwe Madame Generose Nzogera, mwavuze mu ntango ko indiane z'abarundi ahanini zavuye ku kuntu bahenzwe n'abanyamahanga abakoloni, ariko hariho n'abantu bashaka kuvuga ko amakosa nyakuri ari ay'abarundi, kuko umuntu akoheje gukora ikiri uri umuntu ncabwenge, uri umuntu akunda igihugu, si yuwojana na nyabahororo, ibintu byakorwa kugira ngo abarundi ntibabandanye kuronka inyigisho mbi cyangwa impanuro mbi bahawe ibintu byakorwa nk'ibi.
Yego burya njyane yego byatangutse n'abanyamahanga ubona abazungu rega baraduteraniye ugasanga bamwe barashima bimwe by'amazuru by'imbavu by'iki burya ibyo ni ukubyikuramo kandi tukaraba ibyabaye kera bibi tukabifuta umuntu ahari akabifuta ibyabaye kera bibi akabifuta ibyiza akaba ari ibyo ajyamo nta nubwo twotera imbere tugumye mu bya kererega biragoye ubu ni ukujya imbere tukagira amajyambere tukajya mu majyambere nyine akwiye tukagira intumbero nayo ibyo bya kera urabona hariho ababibandanya nk'abo bajya hanze atanu kimwe kibahungishije ugasanga ngo ni mpunzi mu gihugu kinaka kandi atakintu twabonye bagiye bahunga erega twebe turaheba tugatangara tweha abakera tutakivaho turi turatangazwa cyane n'ugaruka ruhunga rugenda hanze atana kimwe ari gukurikira abo banye politike n'abantu baba barimwe baza guhenda ugaruka
aho ariko aho mufasoni Generose Nzogera mufatiye muri mu kivunga kuko abarundi bafashe ingingo yo guhunga igihugu kenshi na kenshi haba hari imvo niba hari barya n'abariya bashobora kuba bahunze kumva za politike muri usanzwe umurundi arinda ahunga aba afite ikintu kimuhungishije kandi hariho n'ibyashyite mu Burundi reka abarundi nk'uko twabivuze baracanamo
nyene haratekanye turabona abakiri bato turabaha impanuro benshi barumva barakurikira bakajya mu bintu birabuza kuko baragira ibintu bikarize ubu ni byiza cyane biri ko biraga none twabahanura yuko bagumye inzira nziza.
Mushikirani Silvestre ndibanje hari amakuru atangaza bavuga ko abarundi bahenzwe n'abakoloni, ariko ayo makuru ntiyemerwa na bose kuko abarundi n'abashiranahe bashitse iyo bakoze amakosa bakwiye kwiyemanga ntibashire ku banyamahanga. Ibintu mubibaza byakorwa kugira ngo abarundi ntibasubire kuronka amakuru inyosha mbi eka zibatuma bacanamwo ibintu byakorwa ku banyine bi
uko ndabibona bavuga ko babeshya cyangwa batabeshye mugabo yewe abo inyosha mbi ziriho abose abanyepolitike bariho ko abo banyepolitike iyo bari kubararondira inyungu zabo hari ubwo hari ababosha ngo tabwizira iyi niyishika kumbe hari n'ubwo baba barangiye inzira idashyika ari kuba igihugu gusa rero uvuze ngo abanyamahanga ngo barababeshyira ngo kugure ngo nta kuboko bafite muri ibyo bintu bifite Burundi nibaza yuko atari byo kuko nabo nyine barabifite uruhara
ariko naho bafise mu ruhara Mushikirani Silvestre ndibanje uruhara rwa nyuma nubwo abarundi bemera izo mpanuro icokorwa kugira ngo abarundi bemere impanuro mbi niki
ibyo biroroshye kandi birumvikana nukubima matwi ukabona yuko arabaza kubafasha gusambura igihugu atarabaza kubafasha kutubaka ama barundi bonye n'ubwabo akaba aribo bagerageza gutora ingorane gutora umuti ingorane z'ibazo bafite
bakunzi baradijwe ijya Amerika mutuye mu rasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7 Radio Ngoma ya Manio mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4 Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0 n'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio ijwi riyobora Voice of Mwabura ku murongo wa FM 88.9 ni radio ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo nk'ijwi rya Amerika mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radiyo yacu no ku kibanza c'amakuru wezi tatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu kome ikiganiro muri sanga kirabandanya abatumire ni Generose Nzogera akabari umukurambere aba mu ntara ya Muhinga turi kumwe kandi na Sylvestre ndi banje akabari umukurambere nawe nyine ari mu ntara ya Kirundo turi kumwe kandi na Dismas ndi nkabandi wewe ari mu Rwaruka akabari mu ntara ya Ngozi ikiganiro muri sanga kirabandanya tubaze kuri mwebwe mushya na Dismas ndi nkabandi hari makuru avuga ko eka yatangajwe n'umufasoni Generose Nzogera avuga ko mu gihe demokrasi yotsimbatara izo ndyane zose zorangira ariko umuntu yihweje kuva urundi gutangwa inzira ya demokrasi ahubwo ubwicanyi gusa n'ubwiyongereye bwarabaye mu gihe 1993 na 1994 eka no mu bihe 2015 aho igihugu cyari mu nzira ya demokrasi muri baza ko demokrasi ishora kurangiza indiane ziri hagati y'abarundi
murakoze kunyongera kanya mubuze yuko inzira ya demokrasi idoba nk'uko Generose yagiye abivuga yuko igihe yotsimbatara mu gihugu yuko dushobora kugabanya indiane n'impfu dushobora guturuka muri demokrasi ariko rero turiko turaraba ibiharuro nk'uko abahinga bagenda abashakashatsi bagenda babitanga urabona kiretse 93 habaye amatora kuritora indongo duciye muri demokrasi mu nyuma bigakurikira kudeta yatewe n'akagwi kahenzwe n'abanyepolitike cyangwa k'abadakunda igihugu nibwo bwitaye dushobora kubona ko bwabaye bukurikiye inyuma y'amatora mu bya demokrasi ariko turavye ibyabaye muri 2015 umuntu avuze ko muri 2005 aho twasubiye abarundi kucha mu nzira za demokrasi mu kwitorera indongozi tuko twara umuntu avuze yuko haba hagiye hapfa abantu benshi akaba imvururu nyinshi umuntu yoba nova ko umuntu yabashikuje ubwo kuva 2015 nubwo nibadako abashobora kuba bavuga yuko abantu baba barapfuye cyane gozi yuko aba bantu nabo abantu nyine baba bashaka kuturira igihugu ngo cyahoze igihugu mu makungu ahubwo inzira ya demokrasi nuko abandi bagiye babivuga ni kimwe mu bishobora gutorera inyishu injyane zitera ziva hagati y'abanyepolitiki kuko iyo bahaye uburenganzira abenegihugu bakitorera abanyepolitiki ahubwo bahamagarirwa kwemera ibyavuye mu matora bagashyira aho abenegihugu bashyize bakareka gushaka kwihagira ubutegetsi nk'uko twabibonye byabaye 93 aho wari yarushijwe yacyakoye amayeri yose yica bica wari yatowe kugira bikunde bishobora kumusubirira rero tuko twaraba inzira ya demokarasi ni kimwe gishobora gutuma umutekano amahoro n'umutekano n'iterambere rirama
bishobora guhangama mu gihugu cyiza cyacu cy'Urundi.
Amakuru ko wari yatsinzwe ariwe yaciye agaruka kicisha wari ku butegetsi, ayo n'amakuru kiri mu manza ataratohozwa. Ibyo bintu ngaha ntibishobora kubyemanga kuri radio y'Ijwi ry'Amerika, ariko nashaka mbaze kandi na Madame Generose Nzogera asubira twibutse uhara rwa demokrasi eka mu gutsimbataza amahoro no mu iterambere ry'igihugu.
Uruhara rwa demokrasi gutsimbataza amahoro no kuri demokrasi yaje ikenewe. Yego, amahoro acaca uca tubona amahoro kuko umwe wese akora akurikiza ibyiringiro byiwe byubaka bidasambura igihugu. Usanga ibyo bintu ari byo biriko birakura ibyo byose bibi byabaye mu gihugu kugira ngo bize bisubire, tugasha twibera mu mahoro dukora twibera mu mahoro n'ubuzaruka mbere rugaca rukurikira rukadukurikira rukabona ibintu abakuze bagiye barakora. Ati natwe twibigane bajya dutera imbere nkabo dutera imbere nk'umuzinga. Yego, ibyo birahagije.
Yego, namwe mushyanahe Sylvestre Ndibanje mu makuru yatangajwe mu bivyimbe mwashikirije mwavuze ko demokrasi ifite uruhara ruhambaye cyane rwose mu gutsimbataza amahoro eka no mu gutuma igihugu iterambere. Ivyo ni ibintu namwe mwemanga?
Jewe ndabyemera cyane, ndavuze yuko demokrasi ari imwe mu nyishu zishobora kuzana amahoro, amahoro nawe akabyara iterambere rizamba. Kuko amatora abaye abantu bagahiganwa badahezanyayo, hanyuma abatsinze bagatwarira bose, abatsinzwe ntibatsindeho. Bibaza yuko amahoro ashobora kurama hanyuma n'iterambere rigakurikira.
Egome mushyanahe Dismas Ndibanje muri mugwaruka hari abadusangikiganiro muri aka kanya batangaje ko indyane nk'uko bazitohoje kuva bakiri bato babonye ko ahanini zavuye ku bantu bashaka gukumirana ku bwanyu. Ikibazo cyo gukumirana mu Burundi corangira gute n'icaba kikihari gushika?
Nkuko bavuze ko injyane zagiye ziva mu gukumirana, icyo hoya twebwe mu gwaruka tubona yuko icyo kibazo kugira gihave ni uko umwenegihugu wese yobona ko igihugu ari iciwe, mu gihe yoba ashaka guhiganirwa ubutegetsi yuko yoca mu nzira zemewe n'amategeko bakamuha uburenganzira akahiganwa. Amaze guhiganwa yashikiriza ibyiyumviro byiza bya politiki abenegihugu babona yuko ari ibyiyumviro bizobashikana imbere bizokubaka igihugu, bamuhunda amajwi abatashoboye kuba batsinda amatora bagashyira ahi ntayigize, hanyuma bagagaba ubutegetsi bugahererekanwa batagize gukumira ubwoko ubucanke buriya igitsina cyangwa kiriya bakanganisha mu butegetsi bibaye nk'uko ibyiza shingiro bivuga, bagahererekanya ubutegetsi biciye mu kumvikana bidateye mu ngimba. Icyo turabona yuko ari kimwe tushobora gutuma injyane zihagarara mu gihugu, igihe abenegihugu bo twese twakubaka igihugu ari cyacu, kandi ko watsinze yatsinze ku nyungu ze kubera imigambi yashyize imbere izoshobora kubaka igihugu bigashikana ku iterambere rirama. Ibyo nizo tubona yuko mu Rwanda, nizo tubona yuko byoshobora gutuma injyane zigabanuka. Murakoze.
Murakoze mushyanahe Dismas Ndibanje. Mu gusozera nashaka namwe mutubwire ukuntu ikibazo cyo gukumirana curanduranwa n'imizi haba mu gwaruka canke mu banyapolitike eka mu Barundi muri rusange.
Uko ndabibona kugira ngo ibyo kumirana bihave biranduranwe n'imizi nuko nkuko nari navuze na kare ubutegetsi bugiye burahererekanwa urahererekanywa biciye mu mategeko biciye uko ubwirizwa shingiro by'igihugu ribivuga ntagire uwurica ku ruhande iyo nibaza yuko atawugiye araca n'amategeko atawugiye araca kubiri n'amategeko ahari mu gihugu iyo nibaza yuko ikubirana yorandurangwa n'imizi kuko umwe wese wabona ko aserukiye mu nzego wabona ko aserukiye mu nzego haba hashinze uri cyangwa uriya bwirizwa shingiro rirerekana neza inde ubutegetsi bwabanganywa biciye mu bwoko biciye guserukirwa mu bakenyezi biciye guserukirwa mu nzego izo arizo zose rero mubaze uko inzego mu nzego zose abafundi bose baserukiwe bikwiye bakabibonamwo nibaza yuko izo ngorane izo ndyane zoranduranwa n'imizi muri gihugu cyacu.
Madame Generose Nzogera, mu gusozera ikiganiro nashaka mutubwire ukuntu Uburundi mwifuza bwo bumeze muri iki gihe mwabonye byinshi muri kahise mwabuze ko mwabonye aho Burundi bwari Burundi bw'amata n'ubuki aho abarundi bose barabavandimwe Uburundi mwifuza muri iki gihe bwo bumeze gute
Burundi biriko biragaruka n'ikuru biriko biragaruka cyane ibyo twabonye injyane zisakanguye ubu biriko birahava ubu biriko biraza neza tubandanye tubandanye dusomera ku mugozi umwe ubu biriko biraza biriko biraza kandi turabona yuko bizoteba biza rwose kandi ibyahaho ibiri mu njyane byose biriko birafudika biriko birafudika abanyagihugu bariko barabona kure kera ntibabona ntibabona babwirwa n'ikintu n'inja niyo politike bakirukangayo none ubu babanza gutahura bakaraba ubu rero ibintu biriko biraboneka yuko biri ku nzira ikintu sinziko ndabesha niko biri namwe bwe murabibona ababa ubwo rwaruka nyine murabona yuko bitakiri nka kera ka gihe abanyepolitike mu myaka iheze baza barabahenda biruka mu mabarabara bacurira imituga bagira gute ubu nta na kimwe turabona yuko biriko biraza kandi bizocura haba babuzuru ngaha mu gihugu cyacu tugira amahoro.
Murakoze namwe Silvestre Ndibanje Uburundi mwifuza muri iki gihe bwo umeze gute
murakoze ibyo Uburundi mwifuza muri iki gihe Uburundi bw'ejo Uburundi bwa hirya y'ejo n'Uburundi burimo amahoro n'amahonda nk'uko bayivuga mu Kirundi Uburundi mwifuza n'Uburundi abantu abenegihugu bubana mu mahoro Uburundi nifuza n'Uburundi abakuze n'abakiri bato bose bategereza kubana mu mahoro n'ubumwe kandi twese tukabona imbere na cyane cyane urwaruka rwacu rukabona imbere rukabona kazoza kabo ko kari mu minwe yabo nyine katari mu minwe y'abanyamahanga katari mu minwe y'abanyepolitiki gusa ahubwo kazoza kabo kari mu minwe yabo kuko ni bo Burundi bw'ejo kandoza kabo rero bategereza kugategura guhiga umunsi bakabona imbere bakagira nk'uko nayo kuvuga kare bakagira iyerekwa ariko benshi bakunda kwita vizio mu rurimi rwahakurya.
Murakoze namwe Dismas ndi nk'abandi mu gusozera Uburundi ugaruka mwifuza rwoba bumeze gute
Uburundi ugaruka twifuza bivuza Uburundi budakumira ugwaruka muri byose Uburundi atawanjye watanke wangura bivuza Uburundi aho umuto aharuza umukurira aho umuto yubaha indongozi twifuza Uburundi bute bwiterambere rirama twifuza Uburundi tubona ko uwariwe wese yishyira cyangwa akizana yishyira kongera akizana
Burundi nkuko basokuru aho umuntu yagera bamwira ko akaka indaro bakayimuha batamubajije ati uva mu bwoko ubu canke ubuhe bifuza Burundi tumva yuko umurundi weze arabavukanye ari bene wabo ari gisiki na gisada turifuza Burundi aho indongozi zikora ku nyungu za benegihugu boze Burundi butavangura
Dismas ndi nkabandi murakoze cyane ngose kukanya muhahera giyo hejwe y'America
namwe murakoze
ndabashimye namwe mu fashion generose nzogira kukanya muhahe radio ijwe y'America kuri bibazo murabuntu
yego murakoze naho twarishye kuko bafashe telefone kwa Rusi
ije mu byatugoye
n'ivyo ni giza cyane muzoje muradukomishwa ashwa mutuyagisha
tuzobatera kamo
natwe tuyage namwe tuyage n'amakungu
Mwakoze cyane rwose mwakoze cyane rwose ndabashimira namwe mushikanahe Sylvestre ndibanje kukanya mwatoye kugira ngo muganire ni radio ijwi rya Amerika ku bibazo muri mutima byerekeye Burundi
yego namwe murakoze
mugire amahoro ngwa mwiza turashimiye namwe nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro mu isanga cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese
Banyuanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
bakunzi namwe banywanye bijwi rya Amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
mama tunda chai usabaka